Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Kuri gahunda tubafitiye amakuru arebana n'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki, ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru: Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bari mu gihirahiro nyuma yo gufatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Manila, umurwa mukuru w'igihugu cya Philippines. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baratabaza basaba kujyanwa mu kindi gihugu cyabakira nk'impunzi. Edi Rwema yakurikiranye iyi nkuru.
Abo Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo Abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati:
Ikindi naco tumaze amezi arenga 6 atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
Indyo tujya ni nkica ntikize, barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cya Philippines turabona ko cyatwanse, mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho.
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe mu bigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye Abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Hagati aho Leta y'u Burundi irateganya gushyiraho uturere ngwizabukungu tudasanzwe bita zone economique speciale mu Gifaransa tugera ku 100 hirya no hino mu gihugu. Ivuga ko tuzafasha mu iterambere no kwinjiza amafaranga y'agaciro mvamahanga. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji ajeje ubudandaje nuwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ibijanye n'integuro y'itegeko rigenga uyo mugambi wo gushiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ahatandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Marie Chantal Nije imbere umushikiranganji w'ubudandaje yamenyesheje ko ayo mazone adasanzwe azotuma habaho gutsimbataza ubwigenge ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu.
Cyane cyane ko abagenewe gushinga amahinguriro atandukanye afasha igihugu kugwiza umwimbu no gushobora guhingura tukaronka umusesekara kandi no uvuga nuko ututurere nka kandi karusho tutodufasha kudaza umusaruro inyubako rusange ziba ziriko zirubakwa mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere igisata cyo guhanahana ibidandazwa n'abantu ahantu uvuga nk'ikivuko n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi amasoko ntangangugu yose ariko arubakwa
umushikiranganje nije imbere yanamenyesheje ko muri iyo nteguro y'uwo mugambi hazokubakwa amahinguriro atandukanye hazotuma Burundi buronka ibyo bushorera hanze y'igihugu maze ibyo bwavana mu bindi bihugu bigabanuke
kubera ko turere zone economic special turanagura amahinguriro yarahasanzwe mu gihe yifuza kuja muri statut ya zone economic special kugira ngo avuze umwimbu ndetse tukongera tukanagumbura na bishasha bishobora guhingurwa kugira bishoke mu masoko mpuzamakungu cyangwa tukavumbura ibindi bishobora guhabwa agaciro kugira ngo bishoke byongere kandi ibigabanye umurindi w'ibyo tuza kugurira mu yandi masoko mpuzamakungu
ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo gushyiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe abashinga amateka bagize amakenga ku muyagankuba muke urangwa mu Burundi uko bizotorerwa inyishirambye kugira ngo bashike ku ntumbero icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka Abel Gashati yaciye asaba umushikiranganje ajejwe ubudandaji kuzoshira na cyane cyane ibyo bikorwa mu ntara za ruguru mu ntumbero yo kwiziteza imbere
este ngaje iwacu niko ndaraba ngo ushobozi tuzoba turabufise turaze ibijyanye na energy ngene zifashe mwagoze ko mugiye bigiye gushyirwamo ingufu cyane ni byiza kandi muri ko igihe muzaba muri ko murashaka zisaba mwazishyira kumbure ibyo bijyanye na energy n'ibindi maze gutunganywa ahubwo no kubijyana hariya ruguru hariya kure hariya mucango za amatongo ari bihingurwa ari amahindi sajabwo ajeyo hama n'umwene gihugu wa ruguru na washiki
ikindi abashinga amateka basabye ubushikiranganje bujejwe ubudandaji bufise mu nshingano ibyo bikorwa no gushyira mu minwe y'abigenga uyo mugambi kuko ariho bizokwihutishwa gushyirwa mu ngiro kuruta kurindira amafaranga ya leta umushinga amateka Olivier Suguru avuga ko bitabaye ibyo bishobora kumera nk'iyindi migambi yagiye yemezwa n'inama amateka ariko bikagorana gushirwa mu bikogwa
ngwa mu karere y'ugwami nka byose biramaze kugira amazone economic special kandi byinshi bifite amazone ku mazone frontaliere niba ari kebisative iri secteur privé zone yamaze kuidentifier nimbi byugo bitarakogwa bikogwa amateka teza bite nibaze kubiha za ubuha cyangwa bize kuri abandi bantu ibarondere ini societe ini firme internationale isanzwe zobereye mu bya zone economic special experience byabaye twabibonye dusubiye mu byabaye ahubwo turaje abantu bishoboye kugira tuje baje hamwe na leta ba developer
Umushikiranganje Marie Chantale nije imbere akaba yahaye umwizero abo bashinga amateka ku bibazo byose bashikirije birimo no korohereza abanyamitahe bazoba bifuza kwinjira muri uyu mugambi munini leta y'u Burundi itegekanya wo gushyiraho ibyo bibanza bidasanzwe bizaduza ubutunzi bw'igihugu muri rusange uturere ngwizabutunzi tudasanzwe dushika ku ijana nitwe umushikiranganje ajejwe ubudandaji yamenyesheje abashinga amateka kwari two tumaze gutegekanywa gushirwa hirya no hino mu gihugu aho tuzofasha mu iterambere ry'igihugu no kuzana amafaranga y'agaciro mvamakungu akarere kamwe k'akarorero akaba ariko gategekanywa kubakwa imbere y'utundi gusa nta n'umwe watangaje akariko ubushikiranganje bw'ubudandaji bwamenyesheje kandi abaserukira bene gihugu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi muri utwo turere ko bizotwara imyaka itanu abashinga amateka bakaba baciye basaba ko byo kwihutishwa kuko mu myaka itanu haba hahindutse byinshi inama nshinga amateka ikaba yaciye yemeza iyo nteguro y'ibwirizwa rizogenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi Thierry Vendashimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri Facebook na YouTube radio yacu VOA ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika umurwi utunganya amatora mu Burundi weruka kuvana ku rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza umushinga mateka Gaton Gwasa azimbere mu atavuga rumwe n'ubutegetsi abakandida b'urunani Burundi bwa bose rurimo imigambwe itatu itabwa rumwe n'ubutegetsi nabo nyene ntibari mu rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza amatora abashinga mateka azwa mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka w'2025 umurwi seni uvuga ko urwo rutonde ruvanywe mu matora kwera rwari ko abashinga amateka batatu mugambwe sene utari muri rwo mu kiganiro nagiranye na Agaton Gwasa ari muri abashinga amateka yavuze ko ingingo ya sene itigeze ibatangaza na gato byasigure ko ari umukino wa politiki wo gukumira atavuga rumwe na leta
cyane ku gutangaza yo babemera nkuko bakifuza ni transcone yashyizeho n'abayigize urabona neza yuko ari nk'igikoresho gusa kinini harya aho ikibabaje ni uko cyane cyane bavuga ngo bakurikiza amategeko mugabo bategeko batayerekwa na gato ubyara kwihonyaga gusa ibyo se niri kirakora kuhonyaga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi kuko urandi nk'ingingo ya 37 isaba umurundi wese kumva yuko ategerezwa kurwanya ikumira iyo ariyo ryose ikintu nabyo iyo ufasha abantu kubakumira mu matora witwaje ingingo zidafashe urumva ko ubyukirizwa ushyikirwa wamaze kuyanga bigaragara yuko bashaka amatora ya CNDD-FDD naho bacuditse gusa icyo kumenya ni uko ubwo turi kuri ku rutonde rw'umugambwe sene uwo mugambwe sene nyuma nabizi yuko ko murazi yuko umushyikiranganje we ntwara hagati mu gihugu kuko kwambira sene rero twigeze dusubira gukora kuva icyo gihe gushyika uno munsi none I'm not sure if you're going to be able to do it.
None kabona habla gatano gwasa mwebwe kuri ugo rutonde rwa Burundi bwa bose ko muvuga muti ntimwari yo nka CNL mwari mwo nkande nk'uwigenga
ubwo ni ifanje mwo nka Burundi
hama urundi
bije mwo Burundi ko kifinzo arike ngi mbaga mvuga kandi mvuga ni yaro umuntu yinjira mu mugambwe ni yaro ko mu mugambwe ni banga ema towe muri 2022 bije bari mu manama mu tola mama 2000 bize kwinjira muri sente ibyo byo kuba atashyigwa twebwe twagiyemo nk'abarundi ko umunani urunani rw'abarundi ukumbire gushayura uburundi nta mugambwe sene wagiye mu runani mugambwe sene nk'uko bawuzi uri hariya twebwe ibikorwa byacu nk'aba senere twe kumana biduhagaritsemo kuva muri 2023 ndetse n'uburenganzira bwo kuja hariho hose
uwo murwi seni hari aho uvuga ati twebwe twavyanze kubera ko ingingo y'112 bwiza bigenga amatora n'indwi rigenga imigambwe iravuga ko umuntu aja mu runani aba ari muri urwo imigambwe mu runani iyo migambwe nayo ni CNDD CODEBU na FEDES iyo migambwe yose nta na hamwe muri imwe ntawe wavuga ati bafatiye aho
ivyo byitwaje oja kubibaza bene urunani n'umurongoye ntiwoza kubibaza abantu wanjye bo rundangi
ku rundi ruhande bo muri CNL hari abiyandikishije ku ntonde zindi badaciye muri urwo runani bakabemerera ko bazitoza cyangwa umugambwe CNL
icyo nomenya icyo nzi ni uko uwo mugambwe CNL utwarirwa muri CNDD-FDD ntabwo muri twebwe wasabye dosiye ntabwo muri twebwe washyize ku ntonde zabo ibyo muvuga ngo batubonye ku ntonde zibiri zitandukanye icyo gice cyari kuba kibaye ikosa rero uwo mugambwe batwitirira anahamwe kuri mu mpande zawo n'ubuswakanye nk'ubundi
ikigiye gukurikira kuri mwebwe Agaton Gwasa no ku runani Burundi bwa bose n'icyayi
ikigukurikira ni uko tukumatora abarundi ugaragaza ko tushobora abarundi tuzoharanira gushika burundi mu by'amategeko yemera aragategekanya
kazoza kanyu ka politike mu Burundi ga Honorable Agaton Gwasa mukabona gute mu 2025 babavanyemo bidakunze ko mwitoza ubu muri 2027 mubona ko muzosubira guhiganira intebe ya president igarukiye ngaha mu bizonkunguruza
kumenya twivuze tuvuze ngo biraheze itunze no kwishaka guhinduka birashaka guhinduka wose rero ibyandiko bibintwe yari umuntu akiri impungenge amatora niyaba atunganywa ku neza y'u Burundi tuzoyajamo atunganywa naho kumpanya bashaka gutunganya abatu amatora uyuko igihugu bakigira icyibari cy'umugambwe runaka
ntimutegekanya kuri ino nshuro rero kunguruza ingingo ya seni muyifashe uko iri canke hariho kuzokunguruza muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko arabitegekanya
amategeko arabitegekanya ubwabo kunguruza burya nicyo kimwe bw'abawacu mu Burundi nimba ababategetse gukora birya ari nabo bategeka iyo senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho umuntu yokunguruza byasari nibwo nuko ngo kwifubita kashi iyo ngingo bakayivako bakumariye kugira ngo bafunganye amatora y'abarundi ibyo bindi byo kwiyumvira ko uburundi bwongereranywa n'ibigambwe ko bwofungirwa mu bigambwe bakabireka bakabiheba hanyuma bagaha uburenganzira abarundi bwo kwitorera abo bashaka muri uyu mwaka ibyo twigiraho
nta byo kunguruza kuri ino nshuro bihari
ejo kunguruza ejo ni ibyo urunani si byagenwe urunani ni rubikora kuko jewe sinagiyeyo nk'umuntu w'ingenga
Honorable Agaton Gwasa turashimiye cyane kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara amezi abiri araheze Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisinye amasezerano yo kuvana kamakori ku bicuruzwa 66 hagati y'ibyo bihugu bibiri kugera ino saha yamara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro abakora urudandazwa ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yojana n'ingingo ni inkuru nk'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
Bamwe mu bacuruzi barimo Abarundi n'Abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mupaka wa Kavimvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba ministre babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'u Burundi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro kubidandazwa 66 by'imbugwa mu bihugu byombi ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma yaho amaze gusinyirwa turi nabo na Mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga imbuto ibishyimbo amata ndetse n'amazi avuga yuko bakomeje kwa kumisoro
urya munsi barapfa kuvuga gusa hari ko mubahaye umugongo rero bacyatangura kandi kurihisha bagishyuza bijya bose bujya busuruzi bujya muto muto sanga n'ibitoke n'udutunguru cyo abantu bazana ku mutwe hanyuma rero bacha bagufata hariya muzana amahera tubabaye uko ibi byose bamaze kubikura bacha bavuga bijya baravuga n'ibiwabo hariko rero twasaba inyene kandi kubagira bagume badufashe bagume bagira rero isivi bazi barabe hanyuma barabe ku bindi biguma bitembera iyo bavuga bajya abashefu ndi baguma babikurikiza eh baguma mumaze kubivuga hanyuma rero umva haye umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite ubujya budanda za buto buto
abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Congo basoreshwa no ku ruhande rw'i Burundi hari amafaranga basabwa
mu Burundi mukugira tujabuke usanze zamugiza hari gihe ujabuka tacu tandi aragucira ngo zani ibihumbi bibiri ufite nk'utunye n'udutomati cyangwa udutunguru
aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs
abacuruzi basaba ko ku mpaka bagatumba na Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mpaka wa Kavimvira
tuza tutinye turajugumira tu example nzenye ibiro 50 by'ibiharage moranza mjugumiye nta mahoro mfite
n'abaguye inge
saba yuko waduti watusiye orosa ngawe tukamenya ibiro 200 nushora kubirira cyangwa ikiro ibiro 100 nushora kubirira tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuza nyine ibyashara nzogira ingorane
usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa naho bari basanzwe bakorera hafi umupaka
baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko bakacabaza bakapolisi kabisanzaza kabimenagura
bakabihonyanga bakabisiribanga
kwege ducuruzi nkuko gende turabacuruzi bato bato ducuruzi nyanyanga aha ducuruzi za police bacabaza bakabitwaka bakace babitwara cyangwa bakabikubita amasaba batu bikamena guruka byose
ubwo ministre w'ubucuruzi muri Congo Julien Paluku na Chantal Nije imbere mu Burundi batangizaga iki gihoho cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu mbera z'ukwezi kwa 10 basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za ministeri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa 10 abo ba ministeri hari cyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranye imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Congo no mu Burundi bako ibyo 66 iyo bitarengeje idolari 500 bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uwa kabiri liste y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa ibwo makuru aba muri birishinzwe abacuruzi ku mpaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ariko za serivisi zikorera ku mpaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishuza Uvira Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo
ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya n'uw'ikiganiro cy'abigeme n'abagore uno munsi tugendera ro kaminuza y'u Burundi abigeme biga kuri iyo kaminuza bimeza ko ubuzima babayemwo buri mu bisubiza inyuma iterambere ridakumira amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi agasaba leta kwitwararika kubaho kwabo banyeshure kugira ngo bazoshobore guseruka mu bibanza bifata ingingo inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye icyo kwakunze mu Burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda.
Ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi kubijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza abamwe bavuga ko zibasubiza inyuma. Muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo cha kaminuza. Aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko atamwanya baronka wo gutegura neza ibyigwa.
Ariho nka busanga twiga nk'ubu bakubwiye ati je nk'ubona biblioteka yawo nta niyo kubera tanumwanya banabironkera nka jende yibona gusa nka niyo ndinjira kubera mbona tanumwanya noronko mvuga ati basi no tora n'igitabo cyo gusoma
nkubu udandaza rimihaje ari umuntu yokubwira ngo njya muri biblioteke kiretse baguhaye teravuzwa gukora kuko uvuga ati hanaho ndaza kuyobega urashobora kugenduka bisoma hamuhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero kwironderera nawe utwurarira
uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa abasiba kuja ku ishure kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwana ko kugira ngo baronke ico bafungura
rero no kwishura urashobora guseba no kwishura ukavuga ati ko ndose ntahantu nkori kiyende kangende mbanze ndayace hanyuma ndagaruka ndaragenda nyambari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canke ari kuvoma bakavoma
uko kuja gukora aka kazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha
base nko kubigenera ntashira base nko kwiyandikiza gukora nk'ikiyede Basa ujia kuna watuwa matafali, nana wa ifaruba. Kanda tale jua rume nyele vjigi, ino kwa rumutu mabugoi.
Harabandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo abandi bagakora akazi karimwe ko kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose kubw'ibyo birashikana batahugwe na bagenzi babo uyu asanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati
abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu baruguru ti nawe umengo nturagera mu gisagara cere nanje ndababwira ati igisagara ni mu mutwe mwese abazi icarondera wowe nyamba ubona hari hakazi tokora uri mu gisagara je nanje ndagakora kubera mbona kamaro kavyo
hari abavuga ko baza muri kaminuza y'u Burundi batazi ubuzima bubarindiriye Audreya Uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi
numva ngo kaminuza y'u Burundi jirumva se n'inzingo byo gupanga nk'uko numva iby'amakampisi nubwo ntabitahura je n'inzingo dushikira nko mu makampisi bakatumenya nka kurya ko muri antenne shitse rero nca numva ngo ivyo gupanga rero n'ivyo gupanga nka ivyo nari nzi nyene nabwiye kubyumva shitse nk'ubu dizibiteza yageze nk'ubu ndiko ndapambara yuko ngiye gusoma
Mwishira hamwe mukenyezi menya harimwe muyaharanira gateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihaze ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu. Uyu ni Floride Nahimana arongoye iryo shira hamwe.
Leta irakwiye kuraba abana babigeme ukuntu sukuborohereza kurusha abahungu ariko nukuraba ibibereye leta yogerageza ikaborohereza mu vyubura tukareka kwama tubona kugitigira icabagabo ariko kiba kinini cyane kaminuza kurusha abana babigeme.
Kukabanga kubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri babigeme badashika ku ndoto zabo. Minani Jane yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa gatatu avuga ko bo batanguranye mu mwaka wa mbere harabaciye baja kurongorwa maze bo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashuri.
Mba maze kugutwara nkubaye umuntu yize imanite mu bati subira kwishura aho ari je hano arayize kuko sanga basamusubira kwishura aho nkabagenzi bashifikanye guhera mu mbere tugeze mu gatatu tukatakirikome bagiye bagira kwaga nko mu mbere nyene mu kabiri wa maze none ntuzogaro tije mugabo yaranyankiye kwatize kaminuza namba ati naje sino kureko gumu bandaye naje ntize kaminuza aciye masere bo bare nk'umuntu akomeye nko ministre nk'akarorero gasanga bigarukira aho nyene amashuri yawe hereya.
Umwe mu bashinga amateka b'abakenyezi Mutezi nka Ephrasi ari mu mugambwe SNL wahora urongowe na Gatogwasa avuga ko na politiki itorohereza ababyifuza kugira ubuvugizi kuri ico kibazo.
Nakubwiye ko tudatahura ikibazo cyo kimwe naho turi abakenyezi gihanze abakenyezi misi yose ni yangorane y'imigambwe tuvamo. Jesse novuga iki ni yangorane yo kumva kwamamwa bwa bwoba uvuga icyo utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge jengize manda tibiri kera batwita abasaza canke abigihe uvuze mpengura hangaye abantu ariko n'uburenganzira bwacu twebwe dufise amamisi yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kuko baserwe uko bikwiye dusemerere ibimenyesha makuru musemerere nato dusemerere turabe yuko ubwo Burundi bw'ejo bufatwa neza hamwe bakazodukorera mu ngata bafite icyo bashobora kuvuga.
Ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza habasanzwe ari bake ugereranije n'igitigiri c'abahungu. Muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice 21 ku ijana mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice 38 ku ijana. Ibyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu.
Ijwi ry'Amerika Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigarukiye kuri mikro n'umuhinga bw'ivyuma Marikume na Diane Nahazi ndabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho utaha mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mbifurije weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Bring the coupe with the cocaine. Go, baby.
where do not replay. Find a bachelor for my bruises. Don't catch the street to see play.
I need your bill in a party, all got the bomb. If I run to this job, but the other support, all got support. If you put me for 5,000, in Japan, only 5,000. What can they make?